mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijuri Yobora. Mwaramutse nshuti bakunzi, nikaze mu makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazi. Na makuru agizwe n'ingingo imwe rudende. Urupfu rwa perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza yitavye Imana ku munsi wa mbere. Leta y'Urundi yemeza ko perezida Nkurunziza yari yariyemeje kuva ku butegetsi uno mwaka yazize indwara y'umutima.
Kamboneza umuga mu CNDD nabo mabenyeje abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza. Ikiringo cyacu kizorangira umwaka wa 2022. Niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshyigikira umukuru w'igihugu mushasha uzokwitorera mu mwaka wa 2022.
Iri jwi riri mu majwi ya nyuma perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yumvikanye ko agaruka ku vya manda ziwe ziri mu vyo yavuze ko cane haba mu Burundi mu karere no mu makungu. Abagendanye na perezida w'u Burundi ashengeye hasigaye amezi abiri gusa ngo abisikanye ku butegetsi na General Evariste Ndayishimiye bazomwibukira kuki. Bikuru bikuru vyaranze ubuzima bwiwe nibi. Turabigaruka ko mukanye isase muri ano makuru mushobora no kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Imbere kurambura ino nkuru y'urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza tubwire agezwe hirya nino ku isi.
Urakoze Diane, tuyahere kuri iyi nkuru nyene y'urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi. Amakungu yatanguye gushikiriza ubutumwa bwo guhoza u Burundi n'abarundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashikirije ko ku izina rya leta y'u Rwanda no ku giti ciwe bwite ahojeje leta y'u Burundi n'abarundi ku rupfu rwa perezida Nkurunziza. Mu butumwa yashikirije ku rubuga rwe rwa Twitter kuri uyu wa kabiri, perezida Kagame yashikirije ko ahojeje kandi n'umuryango wa Nkurunziza. Uwundi ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yahojeje leta y'u Burundi n'abarundi ku rupfu rwa perezida Nkurunziza. Yarahojeje kandi umuryango wiwe. Mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri, Antonio Guterres yemeza ko ONU ifise ishaka ryo gushyigikira leta y'u Burundi n'abarundi mu rugamba rwo guhangana n'umugera wa corona. ONU ivuga kandi ko izobandanya mu twigoro two gushyiraho kazoza gatekanye karangwa n'iterambere hamwe n'amahoro ku barundi bose. Abu Kushaibe yahoze arongoye umuhari witwaje ibirwanisho kandi yagizwa ibyaha byo mu ntambara mu ntara ya Darfur muri Sudani ari mu minwe ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Iyo sentare ifite icyicaro irahe mu Buholande yatangaje kuri wa kabiri ko Abu Kushaibe yishikanye ku bushake bwiwe muri Repubulika ya Central Africa. Abantu 18 barapfuye inyuma y'aho ubwato bubiri barimwo bwibiriye mu kiyaga mu ntara ya Ituri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abategetsi bashikirije kuri wa kabiri ko ibyo byabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu kiyaga Albert gisangiwe na Congo na Uganda. Ibiziga 20 by'abimukira bamuka muri Afurika yo mu karere ko munsi ya Sahara byaratowe mu mazi yo ku nkengera ya Tunisia. Abategetsi bavuga ko hariko hararonderwa abandi 30 bavuga ko bari kumwe nabo. Abandi bimukira babwiye abategetsi ko abafuye zari ngenzi zari mu bwato bwahagurutse mu ijoro ryo ku munsi wa kane kerekeza mu Butaliyano kandi bwarimo abantu 53. Inama nshingamateka ya Malawi yaremeje kuri wa kabiri ko ikindi gice cy'amatora y'umukuru w'igihugu kizoba ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatandatu. Ni nyuma y'aho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iteshereje agaciro amatora yabaye mu mwaka uheze ivuga ko yabayemwo ubusuma bukabije. Ayo matora yari yahaye perezida Peter Mutharika kurongora ikindi kiringo kigira kabiri ku majwi 38 n'ibice bitanu.
Urakoze Aloise kuri ayo makuru. Mukanya turaca twerekeza mu Burundi twibanda cane ku rupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza yashengiye ku munsi wa mbere afise imyaka 56. Leta y'u Burundi yarayiyemeje urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza ashengiye amaze imyaka 15 ku butegetsi. Ni urupfu rwatanguye kuvugirwa mu ntamatama ku munsi wa mbere. Mu itangazo leta yashize ahabona ejo kwa kabiri, yavuze ko Perezida Nkurunziza w'imyaka 56 yahitanye n'indwara y'umutima. Desire Hatungimana aratugira ku muriri w'ino nkuru.
Amakuru y'urupfu rwa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ijwi rya Amerika byayamenyejo mu masaha ya 12 z'umugoroba ku masaha y'u Burundi, ariko nubwo twari dufise ibyemezo byose tubanza kubangira imbere yo kuyatangaza. Mu itangazo leta y'u Burundi yashize ahabona yemeje iyo nkuru igira iti: turi mu babaro wo kumenyesha Abarundi n'amakungu urupfu rw'iturumbuka rwa Perezida Nkurunziza yitavye Imana ari ku bitaro bikuru natwe turashoboye vy'ikarusi. Muri iryo tangazo leta y'u Burundi yemeje ko Perezida Nkurunziza azize ingwara y'umutima. Itangazo ribandanya rigira riti: ku muhungamo wo ku munsi wa gatandatu, ni ukuvuga igenekezo rya gatandatu, yari yamye kurorera urukino rw'amaboko volleyball mu ntara ya Ngozi, niko kumva amerewe nabi ahavajanwa mu bitaro vy'ikarusi mijoro ry'uwa mungu. Muri iryo joro yakomeje yumva amerewe nabi, ariko bidakabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje. Ibintu vyavuye biba bibi kuwa mbere mu gatondo, naho ariko bitari bikabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje. Ibintu bihava biba bibi kuwa mbere mu gatondo kuko yahavuye yitaba Imana nk'uko itangazo rya leta rivyemeza. Muri iryo tangazo leta yahojeje Abarundi yongera ishiraho ikigandaro c'imisi ndwi guhera uno munsi wa kabiri. Hagati aho leta itangaje ivy'ingwara y'umutima, mu gihe hari amakuru yavuga ko Perezida Nkurunziza ashengeye ku myaka 55 yaragwaye umugera wa corona. Kuva tukimenya ivy'ugo rupfu ku munsi w'ejo, twarabajije abari mu nzego barimo umuvugizi wa Nkurunziza Jean Claude Ndenza ko aduhakanira amakuru y'ubugwayi bwamuvugwa ko avuga ko avyumvanye twebwe. Niko gukomeza tubaza umuhanuzi we wiri nyamitwe uno munsi. Mu butumwa yatunungikiye tuvugana kuri message agira ati: rindira gato, leta irasohora itangazo mu kanya. Iryo tangazo ryasohotse turiko turavugana n'umwe mu bashinga amateka batwemereye ivyayo makuru. Avuga ko bamwe mu bashinga amateka basubijwe inyuma ku munsi weje ibikorwa bitabaye. Nkurunziza yitavye Imana mu gihe umutambukanyi wiwe akiri kwivuriza umugera wa corona i Nairobi muri Kenya. Amakuru nayo dukura mu bitaro vy'Ingozi amenyesha ko n'umuvyeyi wa Perezida Nkurunziza, mama wiwe, agwariye mu bitaro vya Ngozi mu cumba nimero 5. Umuhanuzi wa Petero Nkurunziza w'irinyamitwe abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter uyu munsi kuwa kabiri yanditse ubutumwa bugabisha muri rusangi ku makuru yise ayo mwibarabara. Muri ubwo butumwa Nyamitwe yagize ati: muragabe mwima amatwi ibiriko biravugwa mwibarabara ku Burundi. Turi igihugu kirangwamwo intwari z'abagabo n'abapfasoni bize kurengera intamba myizose kwifashishije iragi rya Perezida Nkurunziza. Nkurunziza yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005, akaba yakomoka mu Mugambwe CNDD FDD, na wavuye mu muhari wagwanya leta y'u Burundi. Umuhari yinjiyemwo mu mwaka wa 1995, aho yaravuye muri kaminuza y'u Burundi aho yigisha mu gisata cyo kwinonora imitsi. Ashengiye mu gihe kuwa 20 kwezi kwa gatanu hatowe umusubirizi wiwe ariwe Evariste Ndayishimiye, azimikwa igenekezo rya 20 kwezi k'8. Ariko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ryo mu mwaka wa 2008 mu ngingo yaryo y'ijana 21 mu gace ka kabiri imenyesha ko iyo umukuru w'igihugu yitavye Imana aca barasubirirwa n'umukuru w'inama nshinga mateka. Nkurunziza akaba aseze isi y'abazima asize umufasoni n'abana 5.
Perezida w'u Burundi rero Pierre Nkurunziza ashengeye hasigaye amezi 2 gusa ngo abisikanye ku butegetsi na General Evariste Ndayishimiye, aheruka kwemezwa ko ari we yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Ariko none biracakunze ko General Ndayishimiye arahira igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 8 nk'uko vyari bitegekanije mu kirangaminsi ca Sine. Ibwirizwa nshingiro rivuga iki kuba aramusubiriye mu kurindira ko mushasha arahira? Kurutwo tubazo twose mugenzi wacu Edi Gwema yikoze kuri Professeur Pacifique Manirakiza umuhinga mu vy'amategeko akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Ottawa muri Canada agiye kudusesangurira.
Urakoze Edi, nashaka bwa mbere nifatanye n'abandi barundi kugira ngo mboze umuryango wa Nyenicwahiro President Nkurunziza, umuryango wiwe w'amaraso, umuryango wa politiki hamwe n'abandi barundi rigitegekanijwe ry'ibwirizwa nshingiro nk'uko ryatowe mu 2018. Ariko iryo bwirizwa nshingiro naho bidategekanya ibica biba iyo umukuru w'igihugu yitabye Imana hari uwundi amaze gutorwa, afise ukuntu ritegekanya uburyo bwo gusubiriza urwego rw'umukuru w'igihugu. Ivuga rero ko uyu mukuru w'igihugu yitabye Imana canke yatanze imihoho canke hari izindi mbuzi mu buzagu kubandanya akora akazi yahora akora, bivugwa yuko umukuru w'inama nshingamateka niwe aca musubirira vy'agateganyo zo gusubirira vy'ifata kibanza. Ico gihe ni gihe sinzajejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro iba yamaze kwemeza yuko urwego rw'umukuru w'igihugu ata muntu iyo ntebe ata muntu ayifise. Ubu rero ikintu navuga kitari gitegekanijwe ni uko hatategekanijwe igihe hari umukuru w'igihugu ari yatowe mugabo atari bwimikwe. Ariko ibyo rero je nibaza yuko umuntu ashobora gufasha gukoresha iyo ngingo y'121 sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yosoma itegeko uko nyene, hanyuma umukuru w'inama nshingamateka akaba ariwe barafata iyo ntebe. Mu bisanzwe inzego zifata kibanza muri ico gihe usanga zifise intumbero zibiri. Intumbero ya mbere ni uko tuza gusubiza vy'agateganyo ku kwego k'umukuru w'igihugu kugira ngo igihugu kigire ubukiramutswa. Ariko intumbero ya kabiri nayo ni yuko hategerezwa gutunganywa amatora kugira ngo abanyagihugu bitorere ubusubirira umukuru w'igihugu. Muri iki gihe rero turimwo murabona amatora ahejeje kuba, urumva ntawovuga ngo uwo mukuru w'inama nshingamateka yo barafata vy'agateganyo yocasubira guhamagaza amatora. Ivyo nta ivyo bifise ifatiro rya ifite ishingiro. Ico nibaza gusa nuko kugira ngo nyene igihugu kigihugu kiramutswa imbere yuko inzego zavuye mu matora zija zitangura akazi, nibaza yuko yofata umukuru w'inama nshingamateka yofata ico kibanza mugabo akagifata umwanya mutoyi ukenewe kugira ngo batunganye bategure iyi mikwa y'umukuru mushasha.
Hanyuma se aricyo itegeko rivuga ku gihe uwo musimbura agomba kutarenza yatangiye gukora ku kazi?
Ubuye turi mu gihe hari umukuru w'igihugu yatowe yamaze kwemezwa na sentare igeze kubahiriza ibwirizwa shingiro, naho nyine mvuga nti umwanya w'ifata kibanza uwo mwanya mutoyi kugira ngo bategure iyimikwa giwe.
Hari n'abandi bibaza niba umukuru w'igihugu yarahizwa mbere yuko abagize inama nshingamateka n'inama ngenguzamateka batararahira, dore ko amatora y'abasenateri yo ataranaba.
Eko ubuye je nibaza yuko turi mu bihe bidasanzwe. Iyo turi mu bihe bidasanzwe rero hari inzego zisanzwe zihari, inzego z'inama nshingamateka n'inama ngenguzamateka zirahasanzwe zisanzwe zihari. Kandi hariho ingingo imwe yo mu ibwirizwa shingiro ihenze bengana 288 ivuga ko izo nzego zibandanya zikora gushikaho izindi zizokwimikirwa zizofatira amabanga. Urumva rero urwego hari urwego rumwe ruvuze ni urwego rw'umukuru w'igihugu. Ubwo rwego rero niko baba bariko barasubiriza. Je nibaza rero ko na kimwe cobuza yuko umukuru w'igihugu arahira imbere izo nzego zihasanzwe.
Professeri Pacifique Manirakiza, umwarimu by'amategeko muri kaminuza ya Ottawa, ndagushimiye cyane kubwa kanya wahaye radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Dutandukire ubu naho kuvyo bamwe n'abandi bavuga inyuma y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza, duhereye ku banyepolitiki bari mu Burundi. Ambassadeur Isidore Mbayahaga w'umugambwe Uprona yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nyakubahwa Ambassadeur Isidore Mbayahaga, muri mu Burundi mwegereye n'abategetsi mu Burundi, hari amakuru aheje kudushikira avuga ko nyakubahwa Perezida Nyakwigendera Perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza itabye Umuremyi mwebwe ku giti cyanyu cy'Uburundi akunda igihugu ikakunda amahoro iyo nkuru mwayakiriye gute
nyakuba Frederic mwakoze kutubaza ibyo bintu natwe turabibonye turabyumvise ko ubugira leta yagiye kubishikirizwa twabyumvise kuva kare bivugwa nk'ibihuha ntitwari tuzi yuko ari byo gabo ni inkuru wumva ibabaje inkuru y'incamugongo ko kubura umubyeyi nk'abumvise yagoye yararengeye kuri iby'umukuru w'igihugu ko yasa n'uko yari yarabaye umubyeyi w'abarundi bose twamwiyumvamo nk'umubyeyi kandi twari tumaze iminsi tumubona akomeye ayaga n'abantu aremesha ibikorane atwigisha gusenga uburyo twabyumvise urumva nta kirekire numva nabikubwira ko mugabo abarundi bose turababaye turagandaye dusa n'uko igihugu twurukiye nk'uko biragoye kwakira tunababwira mugabo turashimya leta kuko yabifashe neza ifata uminwe iradutwamesha yego hatubwiye nyine ngo twakwifata mugabo ntakubesha ibintu turababaye
umutekano wifashe gute muri iki gihe abarundi nka benshi baguye mu gahundwe nk'uko mubivuze umutekano wifashe gute muri iki gihe
umutekano wifashe neza umutekano n'amahoro abarundi bari bamaze kuba umuryango umwe nta kintu cyo ngabanya umutekano cyangwa umuntu ngo arabe nabi wundi kubera ibyo kuko twese turabuze tubuze umubyeyi twakunda abarundi baratekanye atekanye n'amahoro impande zose tumva ku mutekano hari kandi leta yabifashe mu minwe nibaza inzego z'umutekano zose nibaza noneho atanu nta kitaguhungabana uretse yuko twahungabanya imitima gusa ariko ibyo nibaza yuko naho mwasi iyo ugomba kubyikikamo adashobora guhungabanya abarundi bamukundira
nk'uko bitekanijwe umutegetsi yatowe n'abarundi General Evariste Ndayishimiye azoshikira ubutegetsi mu kwezi k'umunani tariki 20 imbere yaho mwibaza ko hokorwa iki
jewe ubu nyene nibaza yuko ataco nohava ndabaronka yacinyije kuri icyo kibazo kuko amategeko ahari aratomoye kandi abarundi n'abantu bamaze gukura mu by'intwano bya demokarasi nibaza yuko ababijejwe bazoheza bakamenya ibikurikira ingene byogenda kugira nk'uko mwarimu bipfutse igihugu ntigihungabane ahubwo igihugu kiyubake na rwose kuko yari umubyeyi yari kiremesha kandi iragi yari yaraza abantu nuko yigisha abantu guhagarara nk'umuntu umwe bakarwaniza umwansi hamwe hanyuma ibibazo bike nibaza yuko igihugu kirimo abagabo nta kibazo bazoheza bamenye ingero babyifatamo
Ambassador Isidore Mbayihaga ndabashimiye cyane rwose ku kajya mutoye muri iki gihe cy'umubaro udasanzwe
murakoze namwe kuturemesha yego murakoze numva n'ubufite amahoro
murakoze cyane
mu bamenye vya hagufi perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza harimo kandi professeur Deogracias Nkinahamira yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
yego murakoze cyane namwe n'ukuri mu bamagaye ariho arumbiza gusoma ibyanditse kuko habonetse na komuniki du guverinoma yego ni inkuru ibabaje cyane inkuru y'incamutima kuko nta murundi n'umwe atababaye nta n'umuntu n'umundi n'umwe atababara kubera urabona inkuru nziza n'umuntu yakoze ibintu byinshi mu Burundi yakoze byinshi abarundi kandi nta muntu n'umwe atashyikiriwe icyo kintu n'ikintu kiboneka cyane kandi atari ukwirinda kukirondeza ibindi ubaza n'ibindi ubona iyo duze mu gihugu hagati aho ugiye hose urabibona kandi ubona abantu imyenda bameze kanitahura yuko ari umuntu w'intungane kandi uzi gutunganya ibintu Imana rero mugabo urabona ikora ibyayo kandi ikoraho ibyo ishakiye ubona n'umuntu yakunda Imana yishyize imbere yashyize muri konstitisiyo ubu rero uko yagiye nyakwigendera nyine n'ukuri Imana imoronke imoronkeze icyicaro cyiza kugira ngo azobandanye n'ubundi adufasha kuko twebwe twemera n'uko nawe tubari hafi yacu ashobora kubandanya adufasha ibikuru rero ni iki ni uko abarundi botekana kandi bakamenya ko Imana iyo hageze ko ikora ibintu abikora kandi igihe ibikoze tubona tubona ngo ni ibintu bitameze neza mugabo bigahava tukabona icyiza cyabyo ubu rero birahari iramuhaye amagara iramuha ubwenge iramutuma gutunganya ibintu by'abarundi kwizaho atonganya byose ni ibintu by'amatoro na cyari zahetse bamaze kugira amarezi cy'ama program cy'amarezi umusubiye arahari arazwi igikuru nuko byose bikoze akabibandanya kwizaho bitonganya byose akabisiga cyatunganye n'ibyo ni byo gusimira Imana kabisa.
Iyo nkuru ibishe yaje nk'icaduka ku bwanyu abarundi bayakiriye gute?
Mu by'ukuri n'abarundi twajyakiriye uko nyine twaguye mu gahundwe abantu bose nta muntu n'umwe yavuga n'ubu aho hanze jyewe natembere nasanzwe ntari mito igenda abantu baje bajyakiriye neza kuko barateganya barahoze nta kintu na kimwe n'ukuri nta gakacira nta muntu ibindi kintu kandi baza kubatana ikindi kintu tatizo ko nta kamaro kuko ibintu byose narakubwiye ko yasize bitunganije birahari hasigaye ko ari ibintu bishyirwa mu ngiro abahari nabo basanze bamukurikira mu gutwara igihugu ntibaza kuba twaba bitunganya kugira ngo icyo mu gitondo bazoze batubwire byose ibikurikira.
Ibwirizwa shingiro ry'Uburundi ritegekanye iki mu gihe umukuru w'igihugu atagishoboye kurangura aya mabanga no mu gihe umutegetsi yatowe n'abarundi atarashikira amabanga yiwe? Ibwirizwa shingiro ritegekanye iki?
Jyewe ibwirizwa shingiro narisomye mugabo z'Uburundi mu kantu nibuka byose birimo mugabo barategekanye neza yuko urabona nk'umukuru w'igihugu yatowe ahari nibaza ko iminsi yari isigaye y'amezi abiri gusa kugira ngo abe yinjomize nibo kwirirwa basubira inyuma barondera ngo nirebe kumusubira cyangwa ubundi yasubira kumusubira nibaza ko umukuru w'igihugu arazwi kandi nibaza ko ari ibintu bishobora kujya bibandanya nta kamaro kwirirwa basubira hirya no hino ngo ni uko bakurikirana amategeko hirya no hino kandi noneho urumva nawe hariho umukurikira na komisiyo yategura na premier minisitiri ngayo ubwayo none ipfi baravuga na perezida w'iparlema baravuga neza mugabo nibaza yuko aho tugeze kuko nibaza cyane ku bwanjye bwo mu Burundi kandi numva politike numva ibintu nyine bigenda mbona yuko atagisigaye kuko umukuru w'igihugu arahari arahazwi kandi yaramaze kuba porogaramu hasigaye gusa investitire nibaza ko icyo kintu ari cyo gicumi cy'imbiro kibanze kandi nibaza ko kigiye gushyigikirwa.
Professeur Deogracias Ntahamira, murakoze cyane ngo se ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika muri ibi bihe bitoroheye Burundi.
Yego, murakoze cyane namwe mudufashe mugerageza gukwiza amakuru meza kuko hariho abantu urabona u Burundi burakundwa n'abantu batari bake mu Rwanda bivuze n'abantu mureze mukwiza abantu bahumbe ko dutekanye ata ngorane dufise nibaza ko ibyo byabaye turababaye twese turababaye mugabo ibindi bihari hariho abashingano y'abarundi bakomeye hari abarundi bijumbe bashobora kuza bibandanya akabisubiza nko gutyo. Murakoze nama.
Murakoze cyane.
Mu basangiye urugendo rwa politiki na perezida Pierre Nkurunziza harimo Gervais Rusikiri. Uyu yabaye umukuru w'inama nkenguzamateka kuva mu 2005 kugera mu 2010 ahava abicegera cya perezida Nkurunziza mu 2015 kugera hunze igihugu inyuma yuko we n'izindi nararibonye z'umugambwe CNDD-FDD ziyamirije iyindi manda ya Nkurunziza mu 2015 yavuganye na mugenzi wacu Edi Gwema.
Urupfu ni ikintu kibabaje unatarazi uwo rushikiye n'umubabaro ku Barundi babuze umukuru w'igihugu kandi bitwereka yuko umuntu wese ahari urupfu ntiruraba icyari nuvuga yuko ni urupfu rurimwo icigwa cy'uko abantu bose bangana imbere y'urupfu.
Bwana Rufikiri, wakoranye na nyakwigendera Pierre Nkurunziza kuva mu mwaka w'2010 kugeza mu mwaka w'2015 ibyo ari byo byose nk'abantu bakorana nk'abantu muri rusange hari ibyo mutaje kumvikana ariko mu bijyanye n'imikorere n'umuntu ku giti cye mwabanye gute?
Twarakoranye ibintu bitari bike kandi byafashije igihugu cy'u Burundi kugira intambwe imbere muri bimwe byashoboye kurangurwa mu gihe nari n'abahuri mu nama nkenguzamateka cyangwa igihe nari cegera cy'umukuru w'igihugu hariho byinshi rero byashoboye gukorwa bitunganiriza igihugu cy'u Burundi hanyuma kandi noneho n'igihugu cyariko kirava mu ntambara umuntu agereranyije ibihe twarimwo kuva mu mwaka w'2005 n'umwaka w'2015 byari bihe biteye imbere cyane ubwiranje n'ibihe ubundi bwari bwaciye mu bihe by'intambara iyo yari intambwe ingorane zaragiye kuba n'ibyo muri iki kiringo cya gatatu mugabo byonzi neza n'ibyo twakoranye mu bihe byiza kandi byarafashije igihugu uko twatanguye dukorana mu mwaka w'2005 nabona yuko yari afise inguvu n'ishaka ry'uko Uburundi bwoba Burundi butanye n'Uburundi tuvuyemo ari naho hashoboye gukorwa bitari bike kugira ngo turabe yuko twosezerana n'akahise kagiye karanga Uburundi kabi hama mu buzima bw'umuntu aragira ibimubangukira n'ibimugora hariho ku ntwaro byose ntibyagiye bibade hari ibyagiye biragorana mu bisata byose nk'ubutunzi bw'igihugu ntibwagenze nk'uko twari twifuza ko bwogenda mugabo bimwe ntibyaba bipfuye kuri we ariko hariho n'ibindi kumurebye bitagenze neza dufatiye nk'ingene kumuritunganya igihugu hari abataryubahiriza ngo baritunganye neza
Bwana Gervais Rufyikiri mu gusoza Perezida Nkurunziza apfuye adatanze ubutegetsi ku wamusimbuye ariwe General Evariste Ndayishimiye byagombaga kuba ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa munani nk'ubutumwa ku Barundi n'abandi bategetsi bagiye gusubira mu mwanya yari arimo n'ubuhe
ikintu cya mbere nifuza ubone ni uko Burundi butasubira mu ndyane nk'izo twahitiyemo zihitana abantu benshi abagwana n'abatagwana hari intambara murabona habamarira menshi icyo nuko navuze ntangura urupfu rwiwe ahubwo abantu babona ko umwe wese ateza kubaha mugenzi we ntihagire abasubira gukwegera abandi bantu mu ndyane kuko impera n'imperuka twese inzira ni imwe amategeko y'igihugu arategeka ingene inzego zibandanya n'iyo wazirongora agize ibimugora canke akitaba Imana ico rero ni ukwipfuriza bazobanaye barongora Burundi no gutunganiriza bose na cyane cyane bakore ku buryo Abarundi biyumvamo igihugu cyabo bakumva ko batekaniwe mu gihugu cyabo bagatunganirizwa nubwo hakaba ubutungane bungana kuri bose Abarundi bose bagafatwa bakurikijwe amategeko baba bakubahirizwa nico nyamukuru hama ibindi na byose bizaheza bigakurikira iby'ubutunzi ndongozi nk'ubutunzi abantu ndongozi ishyiraho ibituma umuntu ashobora kwitunganya wenyine akitungana ibyo byiwe ahubwo akaba ari watunga igihugu
Bwana Gervais Rufyikiri wabaye vice perezida wa kabiri w'igihugu cy'u Burundi kuva mwaka w'2010 kugeza mwaka w'2015 nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika
yego urakoze rwose
Barakoze bagenzi bacu kabari no kuri ivyo vyaranze ubuzima bwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza dusozereye amakuru yacu ya mbere yo muri kano gatondo imbere yo guhana gahindukira ariko tugende tubibukije muri make ko perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitavye imana kuwa mbere leta ivuga ko yahitanywe n'indwara y'umutima mu gihe hari abakomeje kwemeza ko yahitanywe na virusi ya corona Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ashengeye ku myaka 56 irimo 15 yamaze ku butegetsi mu makuru yacu ari imbere turaza gukomeza tubumvisha ico bamwe n'abandi bavuga inyuma y'ukwitaba imana kwa perezida Pierre Nkurunziza amakuru yo muri kano gatondo yegeranijwe na Fatuma Alima Sikalala yarahagarikiwe na Etienne Karekezi kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazo izina rya bagenzi banje bose ndabikibanure ndabipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose mugire umunsi mwiza Manara